radio indundi culture amakuru mu kirundi.
Alice ndayizeye
Matia wanayesu nwari muhinga bugivjuma ndawara mkichanchuti wakunzi ndawa ikaza maruma kulikirundi tugie kwa shikiriza agizwe ningingo zikurikira. Ishira mwari hulikie mina maza episkopi wa ekeza katolika izuburundi nurugwanda vahama garira izobihu gubjomi kubandanya ibiganiro kugira imbibe zo hasi zishobore kugurugwa maze uruja nuza rw'abantu n'ibintu rubandanye rugenda neza. Umugujeri kuko no kurekurira nda severe ubandanya usaba barundi gushira ahabona ukuri kumabi yagiye araba mu gihugu na cane cane kumenya imbarutso yayo mabi. Ugwego shingwa kirundi gwaraye ruronkejwe umugwi w'abahinga mu bibajejwe harimo kwiga n'ukwemeza amajambo yemewe ukoreshwa mu nyandiko y'ururimi kavukire. Umwo mugwi ukaba warumaze gusabwa n'imici itandukanye y'abaharanira ururimi kavukire mu gihugu. Mukanya inkuru imwe y'ukwayo
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze ishyirahamwe rihurikiyemo inama z'Episkopi ba Ekleziya Gatolika z'Uburundi n'u Rwanda bahamagarira ibyo bihugu byombi kubandanya ibiganiro kugira imbibe zo hasi zishobore kugurugwa. Iryo shyirahamwe risigura ko vyotuma uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu rusubira kugenda neza byo bikaba biri mu itangazo iryo shyirahamwe ryasohoye kuri uyu wa gatatu inyuma y'inama yo ku magenekerezo ya 9 na 12 uku kwezi. Abo basaserdoti ariko barashima ko muri kino gihe hari amahoro muri ivyo bihugu n'aho ibiciro vy'ibifungurwa biguma biduga ibituma abantu bafise amikoro make batoroherwa. Ishyirahamwe ryishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu ririyamiriza igandagurwa ry'uwitwa Eric Irakoze yahora yunguruza abantu n'ibintu muri komine ya Rumonge intara ya Burunga ryabaye kuri uwa kabiri. Vianne Ndayisaba umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe asaba ko abajejwe umutekano bagirizwa ico caha bohanwa hisunzwe amategeko. Tumwumvirize.
Ishirahamwe Arishoto ryakiriwe moro cyane ihohoterwa rya kirimo muntu ryakorewe umushoferi yitwa Eric Irakoze asanzwe yunguruza abantu ku bituro bya Rumonge na Gitaza asanzwe avuka mu Rutana. Turateye ibyatsi kandi turiyamije cyane. Abapolisi babiri bahohoteye umushoferi Eric Irakoze bakamufata bunyamaswa bakamukubita inkoni bakamukubita imigere y'umutwe no mu nda n'inkoni gushika itaba Imana. Kubera icyo rero turasanze Leta y'u Burundi n'ubutungane cyane cyane umushikanganje w'ubutungane hagati y'akazi na muntu iterambere ridakumira umushikanganje w'intu hagati mu gihugu umutekano byajejwe kuja hamwe bafatiye idosiye mu minwe bategekaho mu butungane k'idosiye iteza kubikibiriraho kugira abapolisi babiri bahanwe mu by'akarorero hisunzwe amategeko y'igihugu na mpuzamakungu ajanye n'ubukingateka zina muntu n'uhugwanya ihohoterwa rikorerwa kiremwa muntu kugira ngo kibe kirazira kata muntu n'umwe afise uburenganzira bwo guhohotera uwundi n'akamaramaza. Aho inzego z'umutekano zijeje gucungera no kubariza agateka zina muntu n'abene igihugu zifata umuntu zigakubita zigahohotera zikica izuba ryaka bene umurango babo. Turasabye kandi ko haba intumbero idasanzwe y'uguhana kuko ibi bintu bari bakoze abapolisi byerekanye isura mbi imbere y'amakungu kuvyereka kategaza na muntu kugihugu cy'u Burundi.
Mu gujeje gukuri no kurekurana na Severe ubandanya usaba barundi gushira habona hukuma biyagiye araba mu gihugu mu nama n'imvukira zo muri ntega na marangara. Pierre Claver ndayicariye harongoye uwo mugwi yemeza ko igikenewe nyamukuru uko ari kumenya imbarutse yatumye ubwo bwicanyi buba mu Burundi. Kurikira Pierre Claver ndayicariye.
Iyo mugwi Severe uhuye n'abavoka ntara abakozi ba leta abacanka abandi canka bajya bayitwa abahinga bigisha abanditsi bitabo tuba turiko turarondera ukuri kuvuye kubabibonye mwarabona ibimenyetso bizotuma buba bwagenze gute ababigizemo uruhara runini ni bande. Iyo twumvirije abantu baravuga gushaka abantu basohora ukuri abahutu barapfuye tukamenya n'ababishe abatutsi barapfuye tukamenya n'ababishe hama tukamenya cyane cyane imbarutso kuko nta bwicanyi butagira imbarutso. Guhagararira ukuri kuko ukuri niko kuzobohora u Burundi gukunda ukuri kuko ukuri niko kuzotuma twinjira mu nzira yo kunwanisha Abarundi gushigikira ukuri kuko niko kuzofasha abana bacu bavuka uyu munsi n'abazovuka ejo kubaho mu mahoro gusumba ababyeyi babo bakuze biruka bakoze binyigiriza mu mashamba no mu myonga dushaka uburundi bw'amahoro ushigikiwe n'ukuri ukuri kudahengamye
Ujejwe inyigisho zijanye n'amatora mu Mugwiseni atera kamo abajejwe amashirahamwe y'abakenyezi guhimiriza abo bajejwe kwitoza umunsi ugira kabiri w'uruganda gukurimbura ingene amatora y'umbiwe na 2025 yagenze kuri uyu wa kane François Bizimana asigura ko kukijanye n'intonde zugaye zifasha uyu Mugwiseni kubahiriza ibitigiri bishingiye ku bwoko n'igitsina bamwe muri aba ariko baririmbura matora y'2025 ku mugwa mukuru wa politike Gitega barongera bagasaba ko imigambwe n'abigenga bitavye ayo matora bogira umugwi bugendura hanuzwa nabo babone gutanga interano zabo ku neza y'igihugu n'inkurani sentanguvu
abakenyezi batowe mu baje inama b'imituma n'amakartier bashika ku rugero kwa 11 n'ibice 83% kwijana mu matora ya 2025 aho naho François Bizimana ajejwe inyigisho zijanye n'amatora mu Mugwiseni ateraka mo cyane cyane amashirahamwe y'abakenyezi guhimiriza abo bajejwe kwitoza ku munsi ugira kabiri abegwa bose n'amatora bahurikiye mu ruganda ku mugwa mukuru wa politique François Bizimana yabishikirije mu kiganiro cerekanye ibikorwa byaranguwe kuva kwiyandikwa ry'abazotora shika ko gushikiriza ibya yavuyemwo urongoye umugwiseni Prosper na Rwamiye yamiriye kure abanyamigambwe bashikirije ko hari uyu n'uyundi wa mugambwe wabatwaye abanywanyi babo abereka ko abo bantu nabo bafise umwidegemvyo uguhindura umugambwe gucyo atawo wiyitirira Muhigwa Jean-Marie yaserukiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yamenyesheje ko amatora asaba kwitegura mu bisata bitandukanye gucyo ko nayo aheza akajamwo nabiteguye kandi babishoboye hari na bamwe mu bitavye ugo ruganda batunze urutoke ikijanye n'intonde zugaye ku bashinga amateka uwitoje mu ntara ya Bujumbura Nzimana Toma yerekanye ko urutonde rushobora kuba ko uyu canke uyundi atabereye ikibanza c'indongozi François Bizimana jejwe inyigisho zijanye n'amatora mu Mugwiseni yashikirije ko izo ntonde zugaye ziza gufasha kubahiriza ibitigire bishingiye ku bwoko n'igitsina abo bariko barimbura uko amatora ya 2025 yagenze bamwe bakaba bongeye gusaba ko imigambwe n'abigenga bitoje muri ayo matora ya 2025 boba nabo abaja barahanuzwa bagire ico baterera mu iterambere ry'igihugu Anise ntago bigitega Radio Indundi Culture
Anse ntanguvu urakoze ishimwe gyitirira nani kugwaruka gwa batwa mu iterambere rusange rasaba ko mu matora yimirije mu Burundi ibwirizwa riyagenga ryo hindurwa hagasubirwamwo ivyukwemererwa kwitoza biciye ku bwoko bigasubirwamwo yerekana ko mu yaheruka hari abatwa bankiwe gushirwa ku ntonde z'imigambwe kubera ko gushika ubu irihari rivuga ko ku ntonde z'imigambwe hemegwa kwitoza ibice 60% by'abahutu n'ibice 40% by'abatutsi ariko atashobora kuvuga ku bwoko bw'abatwa umushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya arongoye ugo runani ibyo bibonamwo akarenganyo canke intambamye mu iseruka igwa ry'abatwa mu bibanza by'inzego zifata ingingo mu gihugu kurikira Jean Baptiste Sindayigaya
uno munsi mu gihe iryo tegeko ritarahinduka nta kintu tubona dushobora gufashwa ko benshi turi mu mugambwe uri ku butegetsi je nkaje ndi muri CNDD-FDD kandi iyo turiko turatanga intererano kujya abahutu n'abatutsi batanga intererano bari muri CNDD-FDD naje bankata arasuruse nkaterera kugira ngo umugambwe ubandanye ubaho mugabo kibazo kihari nuko itegeko rigiye nk'umugwiseni rikivuga ko ari bice 40% by'abatutsi n'ibice 60% by'abahutu mu kuvuga umutwa dusaba ko leta iyo tahu urako ubwirizwa shingiro ry'u Burundi ari naryo muvyeyi wa yanabwiriza y'u Burundi yemera ko hariho abahutu n'abatutsi mu Burundi haramo katatu n'itegeko rigenga amatora yomenya ko n'abatwa bahari mu gihe yagize amahirwe agashirwa ku rutonde n'umugambwe agashobora guserukira bwoko bw'abatwa canke nashaka umushinga amateka n'abaserukira ubwoko abaserukira abenegihugu bose muri rusange
none harabamaze kuzwa kuja mu by'intwaro kubera iribwirizwa
hariho nibitanga nema yahora ari umushinga amateka CNDD-FDD ramuse ku rutonde mugako kubera itegeko rigenga amatora ora ubwo barengazara butabifise ntushora kumushiramo arakugwa ku rutonde kuko ntaho buru nka bamushira mu gihe itegeko ricyubatsuko ari no dusaba ko bohinyanyura iyo tegeko naryo ikugurura kuburyo umutwashobye kujya ku rugo rutonde yotogwa gaserukira abantu
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Kirituri turabandanya n'amakuru yacu ugwego shingwa kirundi gwaraye rurongejwe umugwi w'abahinga mu byo bajejwe harimo kwiga n'ukwemeza amajambo yemerewe gukoreshwa mu nyandiko y'ururimi kavukire ibwirizwa riwugena ryatewe ko igikumuntu n'umukuru w'igihugu ku munsi wa mbere w'inondwi mu kugizwe n'abantu 11 barimo abahinga mu by'indimi n'imico nk'uko byategekanywa n'ibwirizwa ryo muri mukakara mu mwaka wa 2021 herigenga ubwo rwego uwo mugwi wari umaze gusabwa n'imico itandukanye y'abaharanira ururimi kavukire mu gihugu Uruganda rwa Radio Indundi Kirituri kuri uyu munsi rwashimye kugaruka kuri bimwe mu bikorwa birindiriye abo bahinga hamwe n'ingene babitunganya tukabishikizwa na Norris Nduwimana
Abo bagenywe nibwirizwa ry'umukuru w'igihugu ryatewe ku igiko umukuru uyu wa mbere ni 11 nk'uko bisanzwe bitegekanywa n'ingingo y'icenda yibwirizwa ryo kuwa 12 mu kakari 2021 rigenga ugwego nshingwa kirundi yisanzwe ivuga ko babwirizwa kurangwa n'ukuri ubuhinga n'uburambe mu gisata c'indimi n'imigenzo y'abarundi inerekana ko bafise ikiringo c'imyaka 5 gishobora gusubirizwa rimwe gusa ibikorwa bibaraririye biboneka mu ngingo y'8 aribyo kwihweza n'ukwemeza ibikorwa byose byotuma ugwego nshingwa kirundi rushika ku ihangiro ryago kwemeza integuru y'ibwirizwa ugwego rugendera ko gusuzuma ibikorwa no gukomeza ururimi kavukire haba mu Burundi haba mu makungu gutora amajambo abereye yokoreshwa mu kirundi kugwiza inyandiko n'ibindi bijanye n'ubumenyi n'ubuhinga by'abarundi n'ibindi ugwego nshingwa kirundi rujejwe abo bahinga babwirizwa gukorana rimwe mu mezi 3 canke igihe cyose bikenewe mu nama ya bose yahamagagwa n'umukuru w'umugwi ishobora kandi guhamagazwa n'icegera c'umukuru w'umugwi mu gihe uwo yafatiriwe canke igahamagagwa n'icya gatatu c'abagize uwo mugwi ibi bitegekanywa n'ingingo ya 12 yajyabwirizwe ryo muri mukakari 2021 ibindi bikorwa birindi iyo mugwi w'abahinga b'ugwego nshingwa kirundi kuri umwe wese biboneka mu ngingo za 2021 na 2022 yajyabwirizwa nyene imbere ya cakiringo c'imyaka 5 hamabanga y'umwe wese muri abo 11 bagenywe nibwirizwa ry'umukuru y'igihugu ashobora kurangira mu gihe abyisabiye abicishije mu rwandiko mu gihe haje urupfu yatagishoboye kurangura neza ibyo ajejwe nko mu gihe c'indwara kuwaciriwe igihano cyo gufungwa ikiringo kingana canke kirenze amezi 6 mu gihe bigaragaye ko atagishoboye kurangura imirimo ajejwe by'ukuri mu gihe ashinzwe yandi mabanga mu gihugu hadashobora kujana nayo iyo yigenjije mu buryo bunyuranye n'iby'ugwego rujejwe canke mu gihe ibyo yakoze bishobora kubangamira inyungu z'ugwego nshingwa kirundi bigashingwa n'ingingo ya 19 y'iryo bwirizwa nyene
Norris Nduwimana urakoze icyamwe cyo kugwanya ubukene Action contre la pauvreté ACP mu mfunyafunyo z'igifaransa rihamagarira abarundi gufatana mu nda mu gihe kuri uyu wa kane hahimbazwa umunsi mpuzamakungu hari wabakene ofisi icivugo urumwizero ubuserukira imbere y'amategeko iryo shyirahamwe ACP Jean Samandari habona ko uwo mwizero uhagarara mu gufasha abantu bose kuronka icyo bafungura gushobora kwiga kwivuza no gushikira iterambere tega matwi Jean Samandari
uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abakene n'umunsi twebwe mu ishyirahamwe ryo kurwanya ubukene Action contre la pauvreté dushyira imbere kugira ngo dutange ubutumwa bwo gufatana mu nda bwo kugira n'umwizero kuko umwizero ni ijambo rifise koko inkomezi haba mu gisata kijanye n'ibyo gufungura imiryango yokora ibishobotse kugira ngo bashobore gufungura kuko nanibwo buzima turemeza neza yuko nta muntu numwe yohura ibyo afungura mu bijanye n'iby'indero navyo nyene uko yugurura ijyakaye turazi yuko ari umwizero kuko kazoza keza kare kugwaruka nicyo gituma tuvuga yuko umwana yaronse indero umwana yize neza aba ari umwene gihugu afise ububasha bwo kuzokubaka kazoza mu bijanye n'amagara y'abantu naho nyene buri umuntu wese afise uburenganzira bwo kugira amagara meza kanatsinda iyo umuntu afise amagara meza ni ikintu cyerekana yuko agira ubuzima kandi ni ikintu gifasha ku mwene gihugu kugira ngo yiteze imbere ku bijyanye naho nyene no kwiteza imbere turagimiriza abakenyezi ugwaruka ko aribo Burundi bw'ejo nicyo gituma haba imigambi yo kwiteza imbere ifashwe ku rwego rwo hasi turazi neza yuko akazi ari ikintu gifasha mu mwizero
bamwe mu barundi kazi bamaze gutahukana ubushimwe mu nkino zitandukanye zo kwinonora imitsi bita Jeux Olympiques berekana ko nubu hakiri intambamyi zituma abigemeye batitabira ku rugero rushimishije izo nkino akarorero n'inkimico y'abarundi bakabona ko hakuye kugwizwa ibiyago kugira bose bahabwe amahirwe amwe urongoye umugwi w'igihugu jejwe nk'ino seno asigura ko ivyo biri mu biriko birakogwa mu ntumbero yo kwitegura neza higanwa ryo mwaka 2028 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko leta izobandanya ishigikira umukenyezi wese yumva ko hari ico ashoboye muri ico gisata n'inkuru ya Claire Yakankundiye
nkuko bishikirizwa na LC w'amahoro ari mu baronsa gashimwe muri izo nkino naho hari intambwe abigeme bamaze gutera haracari intambamye zifatiye ku mico n'imigenzo vy'abarundi
harimo je no vuga bikiri nzitizi kuko bakera murabizi cyane cyane mana hari imico yacu canke uko twakuze bamwe nabandi yatuma umwana w'umigeme canke umupasoni yumva ko hari bikorwa adashobora gukora canke cuno vuga ama position adashobora kukipa harimo intambwe
uwo munonotsi asigura ko hakenewe cyane cyane ibiganiro kugira abantu bose bafise ubushobozi n'ubumenyi baheze bahabwa amahigwa angana
ngaha muri Afrika iwacu ni ibiganiro bitahari cyane kuko abantu bashobora kuvuga gutandukanya umugabo bose bakwiye guhabwa amahirwe yo gushobora kuja mu nkino rero haracariho igikorwa cyo gukora kandi haracariho suite gutegura abakiri bato ababirimwo no kumenya yuko twibavuga cya egalite de genre abacane cyane egalite y'amakompetence cyangwa ibyo bashoboye tutarinze kuraba ko wari umupasoni cyangwa wari umushingantahe ariko bose ko mu gihe bafite ubumenyi bungana mu gihe bateguwe neza bose bashobora gukora ibyo bikorwa
Lydia Sekera arongoye umugwi w'igihugu ujeje nkino Seno inyuma y'inama yari imaze iminsi ibera mu Burundi ihuza iyo migwi yose yo muri Afrika asigura ko ivyo biri mu biriko birategurwa mu ntumbero yo kwitegurira inkino zimirije
nivyo rero bibazo turiko turiga na burya rero turiko turategura ku rwego rwo hejuru mu kuvuga mpunzamakungu y'inkino no vuga muri Comité International Olympique turiko turategura ibikorwa nyamukuru bizoranga iyi myaka ine itujana mu nkino z'isi yose kuvuga yuko igisata cyose kirategura kikaraba ibintu ingere bimeze kugira gishore gutunganya ibizokogwa kuki bidakunda byogenda gute
yugururi nama kuri uyu wa gatatu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yemeje ko leta yiteguriye gushigikira umukenyezi afise impano n'ishaka mu byo kwinonora imitsi inkino mpuzamakungu zo kwinonora imitsi zikaba zitegekanijwe mu mwaka w'2028 i Los Angeles muri Amerika
Claire Yakankundiye urakoze no kuri inkuru nyene turangirije kwa makuru twariko turabashikiriza shimire Matthew abona Yesu ari muhinga bw'ivyuma shimire namwe mwese mari munduteza biri mwandanye mugira ibihe byiza murakoze